Era Disgrid America. Radio Gwija Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi aho mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda aho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ya Radio Ijwi rya Amerika. Mu karere ka Kisoro muri Uganda twumvikanira kuri FM 88.8 n'ibice 9 ya Radio Ijwi riyobora. Kuri internet turi kuri waeshatu radio yacu voa.com naho arobas voa radio yacu niko twitwa kuri Facebook, Instagram na YouTube. Ikaze makuru yo muri aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ingingo z'ingenzi urubyiruko rw'impunzi z'Abarundi bahungiye mu Rwanda rufite ikibazo cyo gukomeza amashuri kubera amikoro.
N'abarangije secondaire kenshi baca baza ngaha mu nkambi ugasanga ntibarasa amahirwe yo gukomeza kubera uburyo kwiga za kaminuza.
Bamwe bakabura akazi, hakabaho n'abashobora kubura igishoro cyo gutangira kwikorera.
Aba ni bamwe mu rubyiruko rw'impunzi z'Abarundi bahungiye mu Rwanda muri Tanzania aho batangiye gukura zimwe mu mpunzi zahungiye mu nkambi zituzwa imbere mu gihugu. Mu mahanga, Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye ko habaho ubwumvikane hagati y'impande zitavuga rumwe ku byerekeye impinduka mu rwego rw'ubucamanza muri Israel, nabo abantu 9 baguye mu ntambara hagati y'ingabo za Leta ya Somalia n'izi ntara ya Somaliland yari itandukanyijeho. Ayo makuru n'ayandi ni mu kanya ntimujye kure. Amakuru tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi, abantu 11 biganjemo abasivile baguye mu gitero hagati mu gihugu cya Syria nk'uko byemejwe kuri iki cyumweru n'umwe mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu. Birakekwa ko icyo gitero cyagabwe n'umutwe wa Leta ya Islam. Ibiro ntaramakuru bya Leta ya Syria Sana nabyo byatangaje amakuru y'iki gitero ariko bigabanya umubare w'abakeguyemo. Byavuze ko habo mu mutwe w'iterabwoba wa Leta ya Islam barashe amasasu bakoresheje imbunda mu bwoko bwa mitrailleuse bakica abasivili barimo n'umugore umwe. Ibiro ntaramakuru bya Leta ya Siriya byavuze ko abandi 10 bakomerekeye muri icyo gitero, bamwe muri bo bamerewe nabi. Nyuma yaho abajihadiste batakarije uduce twa nyuma twaho bari bigaruriye kubera ibitero bishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'2019, ingabo z'umutwe wa Leta ya Islam zari zisigaye zahungiye mu butayu mu burasirazuba bw'igihugu, niho ziva zikagaba ibitero ku ngabo z'abakurde n'iza Leta ya Siriya ndetse no kuri Iraq. Abantu benshi biganjemo abagore n'abana bamaze kugwa muri ibi bitero bigabwa n'uyu mutwe w'iterabwoba. Mu kwezi kwa kane mwaka w'2021, uyu mutwe wagabye ibitero ku mujyi wa Hama uri mu burasirazuba bw'igihugu, ufata bunyaga abantu 19 biganjemo abasivili. Kajugujugu za Leta ya Siriya n'Uburusiya zikomeje guhiga no kurasa ku ndiri y'uyu mutwe, kugeza ubu abantu bagera ku 500,000 bamaze kugwa mu ntambara yo muri Siriya yakuye mu byabo abarenga icya kabiri cy'abatuye iki gihugu. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye ko habaho ubwumvikane hagati y'impande zitavuga rumwe ku byerekeye impinduramatwara mu rwego rw'ubucamanza muri Israel ishyigikiwe na Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu. Uko kutumvikana kwatumye habaho imyigaragambyo mu gihugu hose. Ku wa mbere, Inteko Ishinga Amategeko ya Israel yatangiye kwiga ku ivugururwa ry'urwego rw'ubucamanza rishobora guha Leta ububasha bwo guhitamo abacamanza ariko rica intege ububasha bw'urukiko rw'ikirenga mu gushyiraho amategeko cyangwa gufata imyanzuro ireba Leta. Ibi byateye imyigaragambyo mu gihugu hose isaba Leta gucisha make. Hakabaho kumvikana ku byerekeye gahunda y'ivugururwa ry'ubucamanza bigaragara ko idashyigikiwe na benshi. Perezida Joe Biden wa Amerika yavuze ko kimwe mu bintu bikomeye demokarasi ya Amerika n'iya Israel bihuriraho ari ukubaka inzego zikomeye zishingiye ku kugenzurana hagati yazo n'ubwisanzure bw'ubutabera. Yavuze ko kwemeranya ku byerekeye ivugurura muri izi nzego no kubyemeranyaho n'abaturage ari ikintu cy'ingenzi cyane kugira ngo izo mpinduka zizabashe kurama. Minisitiri w'Intebe Netanyahu uregwa ibyaha bya ruswa ariko akabihakana, yavuze ko iri vugurura rikenewe mu rwego rwo gushyiraho uburinganire hagati y'inzego z'ubutegetsi nyubahiriza tegeko, Inteko Ishinga Amategeko n'ubutabera. Bamwe mu banenga ubutegetsi bwe baravuga ko iri vugurura rizasenya demokarasi ya Israel rihereye ku bwigenge bw'ubutabera, bakavuga ko ryazaho intebe ruswa rigashyira mu kaga uburenganzira bwa muntu.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Abantu 9 baguye mu ntambara ageze ku munsi wa gatandatu hagati y'ingabo za Somalia n'iza karere ka Somaliland kayikuyeho. Umwe mu bategetsi n'umukozi w'urwego rw'ubuvuzi bemeje inkuru baravuga ko abandi bantu 14 bakomerekeye muri iyo ntambara. Akarere ka Somaliland kikuye ku gihugu cya Somalia mu mwaka w'1991 ariko ntabwo amahanga arakira ubwigenge bwako. kakomeje guhura n'ibibazo by'abatavuga rumwe nako cyane cyane mu gace ka Las Anod n'utundi duce byegeranye aho bamwe mu bakuru ba moko bashaka kongera kwifatanya na leta ya Somalia bavuga ko inzego z'ubutegetsi za Somaliland zananiwe gukemura ikibazo cy'umutekano muke. Umuyobozi w'umujyi wa Las Anod Abdirahim Ali Ismail yabwiye ironara makuru by'Abongereza ko ingabo za Somaliland zirimo kurasa ku baturage bisasu bya rutura yemeza ko umwe mu baganga bavuraga inkomere yahitanywe n'ibyo bisasu. Ubutegetsi bwa Somaliland ntibwabonetse ngo bugire icyo buvuga kuri ibi ingabo zabwo zishinjwa. Ukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mujye no kuri w'eshatu radio yacu voa.com mukurikire ayo makuru kuri Facebook na Twitter, mudusanga kuri @voa radio yacu. Mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika, tuhere muri Tanzania aho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ryatangiye gahunda yo kujyana zimwe mu mpunzi gutuzwa imbere mu gihugu mu rwego rwo gukemura burundu ikibazo cy'ubuhunzi ku mpunzi z'Abarundi n'Abanyekongo bahungiye mu nkambi za Nduta na Nyarugusu bafite ibibazo bikomeye bitabakundira gusubira mu bihugu baturutsemo. Umunyamakuru wa Amerika James Jovan.
Ivyo vyashikirijwe n'umutegarugori Martha Gerard eserukiye HCR mu nama yari ifatiye kumviriza ibibazo bitandukanye bibangamiye impunzi z'Abarundi n'Abanyekongo bahungiye mu nkambi ya Nyarugusu. Gusa ibitigiri ibyo bazojyana muri uwo mugambi ntibyashyizwe ahabona. Umutegarugori Martha muri iyo nama yavuze ko uretse impunzi z'Abarundi n'impunzi z'Abanyekongo zahunze mu mwaka w'1996 zifite ibibazo bikomeye nazo zizokwandikwa muri uwo mugambi kugira zitwagwe mu gihugu kigira gatatu mu ntumbero yo gukemura ikibazo cy'ubuhunzi burundu. Yashimangiye ko icyo gikorwa kizokorwa ku mugaragaro atampisho kugira abazojyanwa bazobe ari bajya bemejwe ko bafise ibibazo bikomeye cyane kurusha abandi. Impunzi zisabwa kwitura mu biro bya seri kuvuga ibibazo nyamukuru bituma batasubira mu gihugu cy'amavuko nyuma yaho bazokwandikwa hama bajyanwe mu gihugu kigira gatatu.
UNHCR, we do not do resettlement activities secretly. We are very transparent in every case.
Muri HCR igihugu cyo gutwara impunzi mu gihugu kigira gatatu ntitugikora mu mpisho. Impunzi zose z'Abanyekongo zahunze kuva mu mwaka w'1994 hamwe n'Abarundi bazoba bemejwe bazotwarwa mu gihugu kigira gatatu atankomanzi. Gusa nta kuntu twashobora gutwara abantu bose. Amashyirahamwe ajejwe ako kazi yatanguye kumviriza abazojyanwa mu gihugu kigira gatatu. Mu gihe ibitigiri by'abazojyanwa mu gihugu kigira gatatu bitashyizwe ahabona, amakenga ni menshi ku mpunzi z'Abarundi yuko abazojyanwa ari bake cyane mu gihe abafise ibibazo bikomeye bituma batasubira mu gihugu cy'amavuko ari benshi. Manirakiza Japhet yaserukiye impunzi z'Abarundi muri iyo nama yasabye ko ibitigiri by'abajyanwa mu gihugu kigira gatatu yaduga cyane mu gukemura burundu ikibazo cy'ubuhunzi. Mu gihe imyaka yose impunzi zamara intekera ku mutwe zihunguka zikongera guhunga bivanye n'ibibazo bitandukanye bifatiye ku kibazo cy'umutekano muke barizwa mu gihugu cy'u Burundi. Mbanze shimire HCR ku kigoro bagize mu kumviriza amarira yacu kuri twebwe impunzi z'Abarundi kutwohereza mu gihugu kigira gatatu naho ibitigiri ari bike cyane. Mu gikorwa cyo gutaha ku bushake hari ibibazo byinshi tugenda turahura navyo, harimo kwamana intekera ku mutwe buri gihe duhunguka tugahunga duhunguka tugahunga. Ugasanga nk'abageze mu zabukuru bariko barahunguka bongera bahunga, ugasanga bariko baradushyira muri bya politiki ku bw'izo mpamvu gutwarwa mu gihugu kigira gatatu niwo muti urama ku kibazo cyacu.
ziwe jisha kutakutua suluhisho nyingine.
Icho gikorwa kirimo gukorwa n'amashyirahamwe abiri yita ku mpunzi ariyo OMS hamwe na IRC bita International Rescue Committee mu rurimi rw'Ikingereza bemeza ko mu kirengo cy'imyaka ibiri iza bazoba batunganije uwo mugambi. Leta y'igihugu cya Tanzania nta jambo yashikirije muri iyo nama, naho mu mwaka w'2020 yari yagabishije impunzi ko ata mpunzi izosubira gutwarwa mu gihugu kigera gatatu kibure kuronswa ubwenegihugu mu ntumbero yo gusunika impunzi kugira zitahe ku bwinshi. Naho benshi muri bo bemeza ko icyo bahunze kitarakemuka kandi buri muntu yahunze ukwiwe. Kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'Ijwi rya Amerika.
Urakoze James. Mu gihe muri Tanzania batangiye gutuza zimwe mu mpunzi imbere mu gihugu mu burasirazuba bw'u Rwanda ho mu nkambi ya Mahama, urubyiruko rw'impunzi z'Abarundi zakiriwe muri icyo gihugu rufite ikibazo cyo kutagira akazi, dore ko abenshi babura ubushobozi bwo gukomeza kwiga amashuri ya kaminuza. Cyerije Ndayishimiye yarabasuye.
Nabarangije secondaire kenshi baca baza ngaha mu nkambi ugasanga ntibintu barasa amahirwe yo gukomeza kubera uburyo kwiga za kaminuza.
Bamwe bakabura akazi, hakabaho n'abashobora kubura igishoro cyo gutangira kwikoresha.
Abo ni bamwe mu rwaruka rwavuganye n'Ijwi rya Amerika igihe umumenyesha makuru wayo yabagendera muri iyo kambi ya Mahama iherereye mu karere ka Kirehe mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo rwaruka rugizwe n'Abarundi n'Abakongomani basigura ko bafise ingorane zo kuronka ico bakora iyo bahejeje igice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye.
Urubyiruko rubamo nkambi tubayeho ku buryo bugoranye, bamwe bakabura akazi, hakabaho n'abashobora kubura igishoro cyo gutangira kwikoresha.
Akazi karagoye kubona uri ngaha.
Bavuga kandi ko benshi muri bo baba badafite n'ubushobozi bwo kubandanya amashuri ya kaminuza.
Nabarangije secondaire kenshi baca baza ngaha mu nkambi ugasanga ntibintu barasa amahirwe yo gukomeza kubera uburyo bwo gukomeza kwiga za kaminuza. Icyo kibazo turagifise, turifuza rero ko uko batubwira ubuvugizi ayo mashure akaboneka ya primeri na secondaire, ko hobaho n'ubundi buryo bw'umwana arangije secondaire habaho amakaminuza ku buryo atamunava kwishyura arangije secondaire.
Basigura ko kuba badafite ibyo bakora mu buzima bwa misi yose bituma hari abagendera mu ngeso mbi zirimo kunywa ibiyayura mutwe n'ubushurashuzi nk'uko babyiganijwe rya Amerika.
Bacasanga rero ngaho mu nkambi ntacyo bafite bakora, sanga ari ikibazo bamwe bacha baje mu biyayura mutwe mu biyobyabwenge kubera kubura icyo bakora cyangwa se kubura ubwo bushobozi bwo kujya mu makaminuza.
Sanga n'abavamo ara biba ugasanga bamwe baracuruza imibiri yabo.
Umuryango wa Gikristo Prison Fellowship Rwanda ufasha impunzi kugira uruhara mu bizikoregwa ukavugira n'ugwaruka ngaho mu ikambi ya Mahama, wemeza ko umugwe ugwaruka uhura n'ibibazo bitandukanye. Byiringiro Epaphrodite aserukira uwo muryango asaba ugwaruka kugira umutima wo gukora mu kwirinda ibibasamaza.
Icyo tubafasha cy'ibanze ni ikibazo gikomeye, ngira ngo si n'icya hano mu nkambi gusa, ni ikibazo cyugarije isi yose. Cy'ibanze ni uko bagomba kumenya ko umuntu utarabona akazi ntabwo igisubizo ari kujya mu biyobyabwenge. Dukorana rero ibikorwa by'ubukangurambaga kuko bose si ko bajya mu biyobyabwenge, hari abigishwa kandi bakabireka, hari ababivamo bagafata iya mbere kujya gushaka ibyo bakora. Hari gahunda nyinshi zihari z'urubyiruko ashobora kujyamo zabateza imbere, ntabwo abantu bose babonera akazi rimwe, ahubwo nabo bagomba kugira umutima wo gukora cyane bagera bagahereza abandi.
Ijwi rya Amerika ryavuganye n'ubushikiranganje bujejwe gutabara imbabare minema, busigura ko mu ikambi atabikorwa byo gukora bikwiye bihari, bityo ugwaruka harukwiye kuja kurondera utuzi hanze kuko babyemerewe hako bishora mu ngeso mbi. Vuga neza Andre ahagarariye minema mu ikambi ya Mahama.
Ko kemera ko ubyiruko ari amaboko kandi barashoboye, ariko by'umwihariko hari abafashwa gukomeza amashuri, hari abafashwa kwiga imyuga, bityo bakaba bashaka imirimo bagakora cyangwa bakihangira akazi. Kugeza ubu ngubu nta mirimo twavuga iri imbere mu nkambi tubona ko birengagiza gukora, ariko dushishikariza urubyiruko gusohoka hanze y'inkambi rugashaka akazi hanze kuko rurabyemerewe.
Mu migwi yashyizwe mu ikambi yerekana ubusumbasumbane mu butunzi ni itatu, uwa gatatu urimwe abifise, abo nabo bakaba bategerezwa kwironderera ibibatunga. Ugwaruka nagwo guhera ku myaka 18 gusa gushika kuri 35 rubarizwa muri uyo mugwi wabifise mu gihatabundi bumuga baba bafise muri iyo kambi ya Mahama harakorerwa ibikorwa bitandukanye byo kwigisha imyuga itandukanye bakiri bato n'abandi babyifuza ibiharuro bitangwa n'ubushikiranganje bujeje gutabara imbabare minema byerekana ko umugwi wa gatatu ubarizwa mu bifise hamwe n'ugwaruka rugejeje imyaka 18 rurimwo uwo mugwi urimo abashika ku 600 by'ababa muri iyo kambi Thierry Vendayishimiye Ijwi ry'Amerika Kigali.
Akazina kanje ni Ndayisenga Adeline mvukanye ne iri ntara ya Makamba ahanyene mu karitsiye gitwa hama akamara kiragiye gukuri je yongereje kuraba eradio nyira fasha byinshi ndumva amakuru mesha atandukanye yabaye hani wacu eka igihugu cyose n'isi yose nyina mwamwe kazura yamenya kuva turirimbo dutandukanye utuziki ibiganiro n'ibindi yene amakuru nyina tawuze utagiye.
Tujye muri Uganda habimukira b'abanyarwanda bararwa mu magana bamaze guteza imbere karere kahitwa Mubende bitewe n'ibikorwa by'ubuhinzi n'ubucuruzi bakora mu rusisiro batuyemo. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Ignatius Bahizi aherutse kubasura.
Iki ni 95% ndani Uganda gifite ikoresho.
Nibyo. Gwahatsimo kugenda bambira ko 95% abantu batuye aha ari abanyarwanda. Baba hinzi ndabona bafite amaduka abandi bejeje ibigori byinshi banitse hanze abandi barimo baragura ibintu.
Ndimo nyura mu mugi wa Kirwanyi imbere mu giturage hano mu karere ka Mubende. Ahangaha abaturage baho bayoboka umwami wa Buganda uzwi nka Kabaka kandi na ahantu mu kiwaya heri ibihingwa bitandukanye ariko cyane cyane ibigori n'ibishyimbo. Muri mugi muto ndabona ibikorwa by'iterambere bitandukanye impande zose. Hari amaduka menshi acururizwamo, amaduka yo kogosha, za restora n'ibindi.
Majambere yariyongere kuko tukigera inangaha aho uri kureba nta n'inzu nimwe yaririho ariko uri kureba ko bugwabaye yabayitawuni.
Ndabona ari umugi
cyane ugizwe rero cyane cyane n'abanyarwanda n'ubucuruzi bwose burimo hafi n'ubw'abanyarwanda. Numva ko hano muri iki gice cyacu bazi ko kenshi n'uwo waya ari umuyobozi umeze ute azazi ko ari igice gituwe n'abanyarwanda.
Hanyuma se harimo nk'abanyarwanda bari mu batari abahinzi bakora akazi ko gucuruza?
Yes, bamwe abatagiye guhinga baje muri zahabu cyane kuko abana benshi hano amazureba amwe na amwe bayubatse mu mafa musene zivuye mu gorodo mungu.
Uwo ni Bwana Bangirana Inosa, umuyobozi w'ibanze w'uyu mudugudu wa Kirwanyi, yumvikanisha ko uruhare rw'abanyarwanda ari indashyikirwa. Aka gace rwose nako gatanga umusaruro mwinshi. Mu gihe utwaye imodoka uhazenguruka ubona imirima minini y'ibigori, ibishyimbo n'imyumbati. Naganiriye na bamwe muri aba bimukira b'abanyarwanda bambwira ko ibicuruzwa byabo bigurishwa mu mijyi itandukanye ya Uganda no mu bihugu by'ibituranyi.
Duhinga ibigori, ibishyimbo, ibirayi, ibijumba, ibinyebwa byakwera tukagurisha bamwe mu bakire bo kuri iki cyaro b'abacuruzi bakabijana mu Bende na Kampala, byagera Kampala bakabijana Busia.
So mwe ntabwo mwigera musunza kuko muhora muhinze mureza?
Inzara ntago iduhungabanya. Ko turizigamira ibindi byo duhinze bikazera na bya bindi bigihari.
Hano kenshi hari ndetse n'imodoka z'abanyarwanda ziza kurangura ino ntabwo ibyo muhinga bije mu Rwanda?
Tuze abanyarwanda inaha bafite imodoka ndetse bapakira ibigori tuba twahinze n'ibishyimbo bakabijana mu Bende cyangwa Kampala, ariko sinzi neza niba bigera mu Rwanda.
Bwana Twahirwa afite imyaka 70 kandi amaze imyaka isaga kuri 30 avuye mu Rwanda. Twaganiriye ku buryo yabayeho muri iyo myaka yose muri aka gace ubu yita mu rugo.
Wavuze ko hano uhamaze imyaka 30 nibyo?
30.
Hanyuma nta kibazo wagiranye n'abaturage bahasanzwe.
Ntacyo rwose.
Eh hano mwaje musanga baganda ntabwo byabagoye kugira ngo muture mubeho nabandi.
Ntabwo byatuwe rwose. Twabanye n'abanyoro cyane. Ntacyo batugize.
Nabaganda.
Batwigije n'urwanda.
Uyu mudugudu wa Kirwanya uherutse kwibasirwa n'icyorezo cha Ebola. Niho habonetse umurwayi wa mbere wanduye Ebola mu kwezi kwa cyenda mu mwaka ushize, kandi akarere kose akaba karashizwe muri gahunda ya guma mu rugo kumara amezi arenga kuri abiri. Dukurikije ibivugwa n'aba baturage, Ebola yadindije iterambere ryabo. Gusa mu kwezi gushize, Leta ya Uganda n'ishami ry'umuryango w'abibumbye byita ku buzima ku isi batangaje ko Ebola yarangiye. Bityo aba baturage bizeye ko bazakora cyane kugira ngo bagarure igihe bahombye. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Itwa Nibizi Jean Marie Vianney, mperereye mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Karongi. Aho nkunda kumva radio cyane kuko ifasha kumenya amakuru y'u Rwanda, isi yose yerekeye ubukungu, amakuru yerekeranye n'ubukerarugendo, politiki, abantu, ubuzima, imikino, imyidagaduro ndetse n'ikoranabuhanga, tutibagiwe n'ubutabera. Ni radio cyane ariko cyane cyane Voice of America, Ijwi rya Amerika.
Komeje kumva radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tugeze mwanya w'ikiganiro Combo Taxi.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Aki nara kwanza wewe.
Ah, imvula nayo. Mimi sikuona tena barabara. Nikumshe madamu sema da kuachia pia. Niendelee mbele hao.
Eh, tubandanye nitwashika ku masanganzira haji mbere. Uchukati bubafu hanyu musige ku kambi y'impunzi.
Nini? Na uko make mubali batu ba refugee ba rusangi.
Ariko zuko nanye nabona guri umunyamuhumuro kazi madara.
Usana abagore biwacu neza neza pe. Eh, rega nubundi turi babo.
Kama jeni sikukuyu hata dipindu ni ingelijua kama na huko mbale batwe chini kwa chata wenge mutaksi yao
kujenza kute sekansi ngeni ibira kakui chini shibushishi kazaru kwa wakubane la wachiria batakisi yawe nune ni mwa mwkwe wa mjendu ireo
iko saa uyuwa babatwe
nukuri jesi shabu teringora nishikana haji mbelei kambi hafuja fazi juga nye
hivi lakini kuna nikamata we huko etranje huku unawato takia nipatea maordreza kwa sini bebe huku sivyo ni bebe huku mutaksi yao upro tukishafika kurompwe unashuko naenda na migulu
muri mvui maza kukia koko
kani fisi mizi
debira na wino bika
kani waruwa vinye mele
afana madame
ehe basi ndakonge na mahe
sina beswa mfrangara
minibikira
mina kuambia hivi mini kishasema afana ni afana akili awatu wanafunga kichwa sana wanapendaka kwa wanafika wani wanakontrole vitu yote huku kwetu bugo mia utanipata
Haruko se kukushwa fi mbiro bini mvuga ni wichi.
Meche, si kenye mikoshi na bareli angukia bugu. Ni si kenye awa mamare geyawa ikuyawa natoka rusangi wana kuye uku kwetu bugu.
Awa ni mgese wute
kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk kuze kunenda yeye kunenda abacha rusange abana kwa bibu na kuambiwa ananikamata sana ni kwanza sana mtumishi wake au
hali kwa sumu unazani vangura muri business koko
ah
ni simata ubura bigenza gute koko bona koko
niko zitamka mungu wangu afana kondosa yangu kufanye hivi nakuomba
Sijui hapa hii.
Sijui wani kuna sime ni sasa sime tanki na yala.
Sijui. Hey, sijui. Umoja suturu sehe he. Tura hiyo wewe. Mata. Soka. Mata kesa tu hiyo wewe. Tare la yo.
Ewe, mmo mwanzo mwa kupe.
Mungu wangu. Na kuna hata si mekanisa hapa karibu mwai masana na sisi hata mufasi.
Mushinga ndurakuzi cyane kuona wafati kugura muziko
yawe. Yewe mwana nta kibazo bada. Aho gareka ngo twaze mugeza ngo kunkambi yanyu.
Washaka tugende munyene muri no mvura.
Ariko se wano bana ko bwije mada. Ubwo nta maguru nyine. Handa ne baherwa twabone ko bani ritagisirizo. Ariko nko mura mfite n'umutaka ngwe ngo herekeze.
Monsieur, unatania chapa nye peke?
No ni bira yango bigende gute?
Nisaje vema tusukume kwa pachirangu ingi kwa pale pembeni saidi pa.
Ariko ngo ntibanyibeshe ko mba ko none hari nge wagira igikoresho cyawe wa mukobwa we. Cyangwa uratekereza ko nibagiye ibyo warumaze gukora no mubyeyi. Umva, irwarize nawe iyo modoka ya wirare. Ariko se ko taza madam. Cyangwa nta gushaka ngo herekeze.
Mushinga?
Eh?
Garuka nkubwiye. Numva mega nti kogenza ubunyenzi
kubera iki
urumva reka mpamagara abagenzi banje bo mu kambi harimo mu mekanisi bazi bafasha uyu mushoferi
ariko uzuko no mushoferi yavuze ngo mura batese nka yanga ndimo kubesha ukuntu yagusuzuguya kugaragura kaguhinda uruvuze aka kwera ku rwanga afite abanyarusangi mwese none nawe ngo ugiye kumufasha
ibyo uvuga ndabyumva kandi no kubabara naje nababaye kuko ntiyafasha
none se warese tuko mu isomo nyine
nta nari mu nzo kwituri nabi yindi
ariko sunyumbere mu kagira imana
none wibaze yuko kubera atari mu nyarusangi n'ose ndamurekera mu ngorane nkizi kandi akeneye ubufasha
madame kama ko malaika kama uko nini oje
mbara
minasikia minakosa ta maneno kukushukuru mina regrette vraiment bien nilifanya
Ndende mebyire bose. Mukanyu bavuga ngo iki? Ni wabwa ko abanyarusangi baje naha ngaha baje kubatera ibibazo. None ndore nibo bagutabayirijo. Najya batugusunika.
Cyari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi ni buri wa gatandatu no buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Nshuti mukomeje kudutega matwi amakuru twabagezagaho kuri mugoroba naha tuyasoreje ndabashimiye mwese mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro by'ijwi rya Amerika kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Why you ever need to know that we're not
Chuvara nu ye, mai vane hi jahe vira gatamba. Kurama.